Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 25 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019. Amakuru ni siganwa ry'amagare Tour du Rwanda, abakinnyi bamwe bituye hasi kubera imvura.
Imvura ntago ari imbogamizi. Imvura kugira ngo ibimbogamizi keretse ari imvura y'amahindu, ya yindi ishobora gutuma abayoboye umukino bawuhagarika, ariko icyo nakubwira cyo nuko imvura nkeya ntacyo itwaye ku mukino wacu.
Uyu ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amagare mu Rwanda, Aimable Bayingana. Sport mu Burundi ni shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru. Naho abaturage b'akarere ka Rutsiro bishimiye ibigo bibafasha kurwanya kugwingira kw'abana babo. Izo rero ni ingingo z'ingenzi z'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ariko nk'uko musanzwe mubizi abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Aya mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloys Bigirimana. Aloy, waramutse neza.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Afrika, guharura amajwi kuva ejo ku w'Imana niho byatangura muri Senegal nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo nyene ku munsi w'Imana mu mahoro n'umutekano ntangere. Murwi ujejwe gutunganya amatora muri icyo gihugu, Sena, watangaje ko byavuyemo bishobora kumenyekana kuri uyu munsi wa mbere cyangwa ejo ku munsi wa kabiri. Imahindwi zitatu z'imyiyamamazo abanyagihugu ejo ku munsi w'Imana niho baja guhitamwo Macky Sall asanzwe ari ku butegetsi arondera ikiringo cya kabiri, ahiganwa kandi n'abandi bane aribo Idrissa Seke, Ousmane Sonko, Madise Niange hamwe na Issa Sall. Uzokwemererwa ko yatsinze ikibanza cy'umukuru w'igihugu azotegerezwa gukwiza amajwi arenga 50% by'ibice. Mu gihe 5 yo yashikana, 2 ba mbere bazoca bongera guhiganwa mu yandi matora yo mu kwezi kwa gatatu. Muri Nigeria, iharurwa ry'amatora naho nyene y'umukuru w'igihugu ryatanguye jo kuwimana nyene, naho hari bice atari bwarangire neza. Komisiyo yigenga ijejwe gutunganya amatora muri ico gihugu, INEC, ivuga ko yongera kuyasubiramwo muri ivyo bice birimwo Lagos, Rivers hamwe no mu ntara za Anambra aho yabayemwo intureka. Umenshi makuru w'Ijwi rya Amerika Peter Crotley ari Abuja muri Nigeria avuga ko komisiyo yigenga ishinzwe amatora itekanya gutangaza amajwi y'imfata kibanza kuri wa mbere, yaba Perezida Muhammadu Buhari asanzwe ari ku butegetsi hamwe na Atiku Abubakar, umwe mu bakomeye baharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu, bose bemeza ko bizeye intsinzi. Aya matora yo muri Nigeria yarateganyijwe kuba itariki ya 16 z'uku kwezi kwa kabiri, ariko komisiyo ishinzwe amatora iyigiza imbere, hasigaye amasaha 5 gusa ngo ibiro by'amatora hirya no hino mu gihugu byugururwe. Umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ashikiriza ko Amerika iriko irihweza inzira yokoreshwa kugira imfashanyo zishikira abanyagihugu muri Venezuela, inyuma yaho abasirikare bayoboka Nicolas Maduro basubirije inyuma amakamyo y'imfashanyo inyuma y'intureka zabereye ku mbibe ico gihugu gihana na Brazil hamwe na Colombia. Mu kiganiro yahaye televiziyo CNN yaha muri Amerika, umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru ntiyatomoye ariko uburyo buzokoreshwa mu kwinjiza izo mfungurwa, izo mfashanyo, mu gihe abasirikare ba Venezuela bemeza ko bagavye ku mbibe. Yashikirije ko Amerika ishobora gushyiraho ibindi bihano bizotuma Maduro agondozwa agahebera ubutegetsi Juan Guaido arongoye inama nshingamateka kandi ashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bishika 50. Icegera cy'umukuru w'igihugu muri Amerika Mike Pence nawe kuri wa mbere ategekanya guhura na Guaido hamwe n'abandi bategetsi bo muri ako karere, Bogota ku murwa mukuru wa Colombia, kugira bafatire hamwe umukenyuro wo kwinjiza izo mfashanyo muri ico gihugu ca Venezuela. Papa Francisco umwungeri wa Ekleziya Katolika yarateye ivyatsi amabi yo gusambanya abana akorwa n'abakozi ba Ekleziya, ariko bamwe mu bahohotewe bavuga ko ako kamo ka papa ataco kazotanga. Papa ejo kuimana niho yasozera inama yari kirabera i Vatican yari jejwe kwiheza ku mabi y'ubusambanya akorerwa abana, yagereranya nk'ikimazi ku kiremwa muntu yitabagirizwa ibyo byaha nk'ibikoresho vya shetani. Yavuze ati, ndabigereranya n'imigenzo mibi y'amadini yabayeho muri kahise y'imico y'igipagani yakorerwa abana. Yabishikirije jo ku munsi w'Imana. Abategetsi ba Vatikano bavuga ko Papa Francisco azoshiraho urwandiko ngenderwako rw'amategeko akingira abana bakiri bato kugira ibyo byaha ntibisubire kubashikako. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashikiriza ko afise icizere ku mubonano uzomuhuza n'indongozi ya Korea Ruguru Kim Jong-un mu twigoro twa Amerika two kurangiza iterabwoba ry'ibigwanisho bya nikleyere bitunzwe n'icyo gihugu Korea ya Ruguru. Perezida Trump ategekanya kubonana na Kim Jong-un ku minsi ya gatatu n'uwa kane i Hanoi ku murwa mukuru wa Vietnam. Nta vyemeza bikwiye vyerekana ko habaye gutera intambuko mu kiringo ku kiringo Korea ya Ruguru yatanze kwizoba yarasambuye ibirwanisho bya nikleyere. Mushikiranganje w'ibigendanye n'andi makungu wa Amerika Mike Pompeo yashikirije jo kuimana ko atacahindutse kubijanye no kugumizaho ibihano byafatiwe Korea ya Ruguru ngo bizokurwaho aruko ico giye gucemeye ko haba igenzurwa nyakuri cy'uko umugambi wa nikleyere wahagaritswe.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Shuti zacu, mbibutse ko mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho rero amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda 2019 rirakomeza uyu munsi. Umunyamakuru wacu mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko ryagenze ejo ku cyumweru. Aratubwira kandi nuko irushanwa mpuzamahanga rya volleyball mu karere ka gatanu k'Afurika ryarangiye i Kigali mu Rwanda.
Umutaliyani Alessandro Federi w'imyaka 22 akaba akinira ikipe ya Delco Marseille Provence yo mu Faransa niwe wegukanye agace ka mbere k'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka 2019. Muri aka gace kareshyaga n'ibirometero 111, abasiganwa batangiriye i Kigali berekeza i Rwamagana barongera bagaruka i Kigali. Alessandro Federi yakoresheje amasaha 2 iminota 41 n'amasegonda 32, yakurikiwe na Debesay Yakob wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea, hanyuma babiri bakurikiraho ni ukuvuga wa gatatu wa kane baba abasangira ngendo ba Alessandro Federi mu ikipe ya Belko Marseille Provence aribo Kasper Kivic Buzemislav ukomoka muri Polonye na Areruya Joseph w'umunyarwanda. Uyu Areruya avuga ko mugenzi we Alessandro Federi afite ubushobozi bwo kugumana umwanya wa mbere no mu duce dukurikiraho, kandi ngo yiteguye kumugenda iruhande akamurinda mu rwego rwo kumufasha kubungabunga umupira w'umuhondo.
Ni umukinnyi w'umuzamutsi kandi ni umukinnyi w'umuhanga, kandi turanabizi ko abatariyani uko biri kose babazamuka. Reka turebe umunsi w'ejo, wenda nayihamana tuzamenya ko azana yisozanye. Ejo biragoye kuba nakataka nkajya break cyangwa nkaba nakataka umusigo umukinnyi wanjye kandi yaba yero jezi. Ejo ngomba kurinda umukinnyi wanjye kugira ngo asozanye yero jezi. Kiretse agize ikibazo mu nzira akavuga ati Joseph ngize ikibazo, agakanya n'akawe ajya guhangana. Ubwo kigeni ngo najya guhangana, ariko mu gihe agifite yero jezi ngomba kumurinda mpaka kugeza ayisozanyije.
Iri siganwa Tour du Rwanda ry'umwaka ku nshuro ya mbere rizamuwe mu ntera rigashyirwa ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe, ririmo guhuza amakipe 16 arimo ndetse n'ikipe ya Astana yo muri Kazakistani iri ku mwanya wa 6 ku rwego rw'isi. Kubera imvura yaguye kuri iki cyumweru, bamwe mu bakinnyi bashidutse bari hasi kubera ubunyereri mu gihe biteguraga gusatira umurongo usoza ku Kicukiro. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino w'isiganwa ku magare mu Rwanda Aimable Bayingana asobanura ko iyi mvura ntawe yagakwiye gutera impungenge.
Imvura ntago ari imbogamizi, imvura kugira ngo ibimbogamizi keretse ari imvura y'amahindu yayindi ishobora gutuma abayoboye umukino bawuhagarika, ariko icyo nakubwira cyo nuko iyi mvura nkeya ntacyo itwaye ku mukino wacu.
Kuri uyu wa mbere harakinwa intera ya kabiri ireshya n'ibirometero 120 kuva i Kigali berekeza i Huye mu ntara y'Amajyepfo. tunyarukiye mu kino bino cyo voleboro ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya karere ka Gisagara niyo yegukanye igikombe mu rushanwa rya beraga hano I Kigali hagati y'amakipe akomoka mu karere ka gatanu k'imikino muri Afrika Zone 5 ku mukino wa nyuma Gisagara Volleyball Club yatsinze Reg Volleyball Club amase 3-1 umuyobozi wa Gisagara Volleyball Club Augustin Ntivuguruzwa avuga ko bagiye kurushaho gushyira imbaraga mu ikipe yabo
umukino twawakire neza ko amase 3-1 bigaragaza ko ikipe ibikurusha ku buryo buhagije tubyakire neza rero nk'abanya Gisagara kuko mu bizi Gisagara ni ikipe ihora itwaye ibikombe y'aba playoff turacyari mu nzu ko nitukina nayo tubi kuko tuzakirira wacu twizeye intsinzi yaba GMT ndetse turanitegura cyane kuko twenda gusubira Afrika mu gikombe cy'Afrika turategura ikipe ku buryo buhagije ko muzi ko twitegura tariki 30 kugeza kuri 11 tuzaba turi Cairo imyitozo rero irakomeza dushyiramo ingufu mu ikipe ndetse tuzongeramo n'amaraso mashya
umwanya wa gatatu muri iri rushanwa ryari ryitabiriwe n'amakipe 12 wegukanywe n'ikipe y'ishuri rya UTB itsinze Sport S yo muri Uganda amase 3-1 umutoza wa UTB Fidele Nyirimana asanga abakinnyi be bagomba kwikubita gashyi ngo kuko kuba baheruka gutwara ibikombe bibiri mu gihe gito bitabaha uburenganzira bwo guterera gati mu ryinyo
abakinnyi bacu bari bamaze kwishyira hejuru kandi birumvikana n'abana batoya gutwara ibikombe bibiri mu gihe cy'umweru bibiri ni ibintu bituma nyine umukinnyi uvuye ikirehe gutwara ibikombe bibiri bikurikirana ni ibintu bimusiga ahantu habi ariko umugaruye ku murongo abonye ko hari abandi bakinnyi bamurusha agiye guhangana nabo
kubabwira ko ikipe ya Gisagara Volleyball Club irimo kwitegura kwerekeza mu Misiri mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo muri Afrika yari Claude Munyandinda I Kigali
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tugume mu Rwanda mu karere ka Rutsiro aho ni mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu ababyeyi barishimira ko bashyiriweho ibigo mbonezamikurire biha abana babo indyo yuzuye ubu bafite ibisaga 200 byita ku mirire n'imikurire myiza y'abana ni mu gihe 53% by'abana bo mu karere ka Rutsiro bagwingiye Claude Ganza Munyamagana arakomeza ni inkuru
akarere ka Rutsiro ni kamwe muri 7 tugize intara y'uburengerazuba imwe mu ntara zivugwamo ibibazo by'igwingira ry'abana kurusha izindi mu gihugu uturere dutanu muri 7 tw'intara y'uburengerazuba tuboneka muri 13 twiganjemo igwingira ry'abana kurusha utundi mu gihugu hose bimwe mu byagaragajwe biza kwisonga mu bitiza umurindi iki kibazo harimo ababyeyi batazi gutegura indyo yuzuye ababyara bo badashoboye kurera abana bavuka kubanga bo batewe inda zitateguye ntibitabweho amakimbirane yo mu ngo kudafatanya hagati y'abashakanye kimwe n'ababyeyi batonsa neza mu karere ka Rutsiro kavugwamo igwingira ry'abana ku kigero cyo hejuru hamaze gushyirwaho site 2025 harimo n'ibigomboneza mikurire y'abana bato ku buryo ababyeyi bahamya ko hari icyo bimaze gufasha abana babo mu gihe gito bitangijwe
ufite umwana yaje yicara gusa hagati y'imyaka 4-5 atabasha guhaguruka ntiyahagararaga ntiyagendaga ntiyavugaga ariko mu gihe gitoya tumaze dutangiye muba mubonye namwe mwashima Imana
barakorwa gwaki cyane barakadindira ntamibihuru bafite myiza ubwo rero byaziye rwose ameze neza baraza bakabatekera bakabagaburira amata bahari
umwana nta kintu wabaga wamusigira kanamusigira abaturanyi nagira isuku nziza ariko twaboneye rero turabazana tukabona uko tujya gusoroma icyo cyayi abana twatwizeye yuko aho bari bari bubafate neza bari bubagaburire bakabagira n'isuku natwe tukabona umusaruro uhagije muri icyo cyayi cyacu
ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka ushize ku mirire y'abana bwerekanye ko abana 53% bari munsi y'imyaka 5 mu karere ka Rutsiro bafite ibibazo by'imirire mibi akarere ka Nyabihu nako kaza mu turere dufite ijanisha riri hejuru kurusha utundi mu gihugu akanako karimo uburengerazuba umuyobozi wungirije w'akarere ka Rutsiro ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Butasi Jean Herman avuga ko byatumye bakazumurego mu guhangana nabyo muri ubu buryo.
Twashyizeho gahunda twise tumurere neza. Ni gahunda izatuma ingo zegeranye zifite abana bari munsi y'imyaka 5 babasha gushyira abana hamwe tukabona uko tubakurikirana muri za gahunda zo kurwanya imirire mibi, aho tubafasha kurya neza, dukurikirana umutekano wabo, tugakangura ubwonko bwabo ndetse n'ababyeyi babo bakabasha kwigira kuri bagenzi babo ku buzima bw'iminsi igihumbi.
Mu mwaka wa 2015 impuzandengo y'igwingira mu gihugu hose yari ku kigero cya 36.7%, naho mu mwaka ushize abana 34.9% nibo bari bafite ikibazo cy'igwingira, bivuze ko habayeho igabanuka rya 18% mu myaka 4. Intego ya gahunda y'igihugu y'ibigombonezamikurire ni uko ikibazo cyo kugwingira cyazaba kiri ku kigero cya 19% mu mwaka wa 2024. Ni igabanuka rya 15.9% mu myaka 6, bivuze ko buri mwaka hajya hagabanuka 2.65%. Umuhuzabikorwa wa gahunda y'igihugu y'ibigombonezamikurire Anita Asimwe asanga bashakanye badafatanyirije hamwe kwita ku mibereho myiza y'abana babo. Imbaraga zishyirwa mu kurwanya imirire mibi itera igwingira ntacyo zageraho.
Iyo umwana tutamwitayeho cyane cyane muri ya minsi igihumbi ya mbere y'ubuzima, umwana nubwo wenda atapfa ngo tumushyingure, aba ariho ari muzima ariko atazashobora kwigeza ku byo yari bwigezeho byose. Iminsi igihumbi ya mbere y'ubuzima bw'umwana ni uguhera umunsi umwana asamwa, bigakomeza ya mezi 9 yose amara mu nda na ya myaka ye 2 ya mbere y'ubuzima. Iyo minsi yo tuyitakaje buriya tuba tuyitakaje ubuzima bwacu bwose.
Uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF mu Rwanda Ted Melly avuga ko igwingira ry'abana ari intambamye ku iterambere ry'ibihugu byinshi n'u Rwanda rurimo.
As breastfeeding for the first 6 months of life, but then nutritious foods.
Aha Ted Melly aragira ati, konsa umwana mu mezi 6 ya mbere no kumuha intungamubiri zihagije ni ingenzi. Umutekano w'umwana no kumwitaho uko bikwiye haba mu rugo iwabo no mu baturanyi cyangwa mu marerero ni ngombwa cyane. Bagomba guhabwa uburere no gutozwa gusabana n'abandi bana n'abarezi mu gihe bagiye gutangira kwiga. Bizagira akamaro cyane mu kugabanya igwingira ry'abana mu gihugu. Raporo UNICEF yasohoye mu kwezi kwa 5 k'umwaka ushize ku mirire mibi mu bana igaragaza ko mu 2017 abana miliyoni 151 bari munsi y'imyaka 5 bari baragwingiye, miliyoni 51 bari baratakaje ibiro ku buryo bukabije, mu gihe miliyoni 38 bo bari bafite umubyibuho ukabije. UNICEF ariko yerekana ko hari intambwe yatewe kuko abana bagwingiye bavuye kuri 32.6% mu mwaka w'2000 bakaba bari bageze kuri 22.2% mu 2017. Hafi kimwe cya kabiri cy'impfu zose z'abana bari munsi y'imyaka 5 ziterwa n'imirire mibi, ku buryo UNICEF yemeza ko abana hafi miliyoni 3 aribo bapfa buri mwaka bazize imirire mibi. Kubwira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana, indyo ituzuye ishyira abana mu kaga ko kurwaragurika, kuba babura ubuzima kubera indwara zagombye gukira, kuba izo ndwara zabarembya zikaba zahaza kuko umubiri wabo udafite ubudahangarwa buhagije, kandi niyo bakize bagakira bitinze. Claude Ganza, Munyamagana, Irutsiro mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika. Noneho tujye mu Burundi, mu Ruhongore Kama rwa Ruvubu, Park National de Ruvubu, ibikoko byasubiye kugwira nyuma y'ibihe by'intambara. Nyamara rero ubuyobozi bw'Uruhongore buvuga ko rudasurwa uko bikwiye. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ari muyinga araduye ibindi bisobanuro kuri inkuru.
Uruhongore Kama rw'igihugu rwa Ruvubu ruhagaze ku buringanire bungana n'amahegitari 50,508 rukora ku ntara za Muyinga, Cankuzo, Karusi na Ruyigi. Ako karere gatunze ibikoko by'amoko menshi. Mariko bakunda intwari ni umuyobozi w'ubwo Ruhongore.
Turafise ubwoko ushika 44 bw'ibivyara ko bita mu France ama mu mifere iboneka cyane kubinshi ubona imbogo indonyi aje maze yaruvuna nka naribonekiza yo imvugo atukagira kandi ubwoko burenga 245 bw'inyoni hanyuma tukagira kandi nubwoko burenga 14 bw'amafi hajya mu mazi ya Ruvu. Turasangayo inzoka zinini harimo isato, inshira, imamba n'ubundi bwoko butari buke bw'inzoka. Tugasangayo n'ibindi bikoko ingwe, ingeregere, isasu, inzobe, imbwebwe n'ibindi bikoko bitari bike.
Kinwa Silvestre, umwe mu bahoze babana n'ibikoko muri icyo kibanza, avuga ko hari ubwoko butari buke bw'inyamaswa bwahonejwe n'uruhigi. Ubu abisigura ari mu bakozi ba parake.
Amoko y'ibikoko dufise, kuko turarata imbogo, turarata indonyi, harimpongo ariyo n'inkoto n'ibindi byinshi mugaho arakenewe nabijya bikoko cyane cyane ivyo twari dufise byamazwe n'uruhigi rw'imbere y'ababiri bwo kukibirigi nk'akarorero hariho impongo bita inkororo nta yikiriho kandi yari ihari je navutse mu mwaka 33 ico gihe zari hama hariho intare nta zikiriho hariho intuze imparage ndera ha mu buyogoma hariho niyo bita rhinoceros mu kirundo mengo bayita inyima rimwe izo ntizikihari
ico kibanza gikingiwe kirinjiriza amahera leta ariko si ku rugero rushimishije umuyobozi wa parke ya Ruvubu ariko ruhongore kama ati abarundi ntibarijukira kuratira ijisho ubutunzi kama bw'igihugu cyabo
taronka ababa bava mu bihugu byo hanze ababa hani ndani nuko tubona neza yuko aha mu gihugu cacu abakunda kuza kuraba gutembera mu mizi nkuru ruhongore si be cyane haracakenewe inyigisho kugira ngo baze kwirabira ubutunzi igihugu cacu gifise bo hari habayeho ikabanuka ry'abatembera parke cyane cyane bivanye n'ibihe igihugu cari ciyemwo mu myaka iheze igihe hari imigumuko twabonye kwabonye neza ko hari abantu bitigirisha abatembera bari bagabanutse mugabo uko ibihe byaza biratera bitete umutekano wiyongera twabonye neza ko hari abantu bitigiri byagenda biriyongera yongera bukebu
uyu mutama agirwe gutembereza ingenzi amenyesha ko hari ikintu leta ikwiye gukora cyotuma uruhongore kama rwa Ruvubu rusubirana iteka rwahorana
twasaba rero na leta uyibwire yuko mu bintu byo kuratira ingenzi bazane nko bishasha bateragire aha mu Rwanda biriyo mu karere Tanzania biriyo muri Kongo birahari cyane ahandi nk'akarorero iby'ingenzi zikunda umusumba lemba ya antilope cheval yagenda yitwa ipotrage nkoronko imparage niyo zebre mbere na ya nyimarimwe rhinoceros ibyo nabyo ntibyoshoboka kiri uruhigi kuko nibozana ibyo gutera amacumu
n'umuyobozi w'uruhongore arafise icyo asaba leta cofasha rukinjiriza igihugu gusumba
ahandi mu bindi bihugu usanga huko mayeroporo usanga bacishaho ibintu bijyanye n'ibinyabuzima bakerekana ubutunzi buri mu gihugu mugabo twe turabona neza ko hano ivyo bikibuze hano mu gihugu cy'iwacu hamwe bo bidufasha ivyo bika abantu bakamenya ize dufise kuko mu bantu naho usanga ari no mu Rwanda atemera neza yuko twaba dufise imboga ha mu gihugu iwacu igihe byacakiniwe nuko biza biracahantu ha muneko atembera akabona neza yuko ariko ubutunzi vungo twa dufise
uruhongore kama rwa Ruvubu kwashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 ku itegeko ry'umukuru w'igihugu w'ico gihe Yohani Batista Bagaza imiryango iharugwa ku bihumbi bitatu yarakuwe muri ico gice ihabwa amatongo ku nkengera z'uruhongore iryo tegeko rimaze gusohoka imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho sport n'imikino mu Burundi ni championa y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere Evariste Nzikobanyanka
Higanwa ry'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere ku rwego rw'igihugu yarigeze mu mpera zindi twari turangije ku munsi wa 24 kuri w'Imana habaye inkino zitano ku bibuga bitandukanye ku kibuga Prince Rwa Gasore igihe cy'isaha 8 Le Lier watsinze Lidiari Dike Burundi Sport for Africa ibitsindo bitatu kuri kimwe igihe cy'isaha 10 naho umugwi w'igipolisi Rukinzo bizawugendeye neza kuko watsinzwe na Buja City umugwi wa Meri ya Bujumbura ibitsindo bibiri ku busa mu gihugu hagati naho imuyinga Olympic Star uri kukinira muhira watsinze Flambeau du Centre bw'Itega ibitsindo bibiri kuri kimwe muri yigi naho Flambeau de l'Est wari wakiriye Aigle Noir w'Imakamba ugo rukino rwarangiye iyo mugwi yose inganya ubusa ku bundi kuri Stade Rukundi Ngozi Message Ngozi watsinze Atletico Olympique y'u Bujumbura ibitsindo bitatu kuri kimwe ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitatu rumwe rwabereye Ingozi zindi zibiri zibera mu gisagara cya Bujumbura Ingozi Ngozi City wo mu ntara ya Ngozi wakiriye Musongati w'Igitega Ugorukino gwarangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi Bumamuru wo mu Cibitoke watanye mu mitwe na Kayanza United wo mu Kayanza urukino rwabereye kuri Stade Prince uri rwa Gasore gwarangiye ku nsinzi ya Bumamuru y'ibitsindo bibiri kuri kimwe cha Kayanza United urundi rukino rwahuje Vitaro na Message Bujumbura imigwi yose yo mu gisagara cha Bujumbura ugorukino gwarangiye mugwi Vitaro utsinze ibitsindo bitatu ku busa bwa Message Bujumbura umumenyereza uwo mugwi Gilbert Kanya nkore yakiriye neza intsinzi y'umugwi amenyereza
nuko maze iminsi bivuga umwihezo byose byose ndabikesha kubakinyi bien sûr narababwiye twarababwiye Mr. Fiat ko dukeneye izi match 9 ko tuzi sina byango duweze championnat tumeze neza turi mu kibanza cyiza kandi biriko birikora biriko birakorwa match zitatu turazitsinze zikurikirana rero byose genda bikesha bakiri ko baranyumvise baratwumvirije ko bategereza gutsinda kugira ngo iyi kipe ntizoje kuvugwa ngo ni ya munani ni ya nkisi byo tumenyereye twatanguye ndi championnat n'abimugabo biko biraza biratuzoweza championnat neza turabyizeye kandi bizoko bizoshoboka
umugufitaro watanguye nabi ihiganwa cy'uno mwaka umumenyereza wawo ashima ingene abakinyi muri kino gihe bariko baratera intambwe
biriko biragenda neza biko biraza kabisa kuri matches sigaye zitandatu mengo ngira nti tuzosubira inyuma gushikaho twoje inyuma ya place ya kayimanyo wa kane rero ibyo kabisa biri mu migambi yacu kandi bizoshika
ariko guhamza Eglenoir ntibikunda
oya guhamza Eglenoir ntibikunda aho umuntu yobayibesha abesha nabantu twatanguye nabi Eglenoir yatanguye neza yaraturiye amanota menshi cyane nawo byibagize mugabo uko turarwanira kirya kibanza cya gatatu cyangwa cya kabiri birashoboka nabyo kuko uwo dukurikiranye nta dusumbye amanota menshi cyane rero ni ibiharuro mu bindi turategereje ko bizogenda mu match zikurikira zacu match zacu ni za match iyo dukurikirana musongati
mugiheza fazare mwavuga muti abakinyi ntibaratahura izo mubabwira uno musu twovuga ko bari ko baratera intambwe
yego biraboneka urabye match twakina na Olympic Star na musongati niho nabonye ko batanguye kumva ibyo tubabwira kandi urabona twatanguye championnat nabi kwere dufise abakinyi bashasha batsindwa match nyinshi za mbere turanganya ariko buke buke urabona ko ekipe yari nshasha muri a peu près 70% mugabo ubu tugize imana iyo ekipe ikabandanya ukunye tukongeramo peut-être abakinyi nk'umwe babiri batatu turushaho kugira ekipe nziza umwaka utaha
mwamenya ko gushika ubu hasigaye inkino zitandatu gusa ngo ihiganwa ry'uno mwaka rirangire umugwi Eglenoir ari uri ku isonga kandi amanota ufise awuha uburenganzira bwo gutwara igikombe cy'ihiganwa ry'uno mwaka wa 2018 ushira wa 2019 ni mu gihe umugwi Messager Bujumbura wowo muri kino gihe uri mu kibanza cya 16 arico cya nyuma ibyaho bisa n'ibyahurangiranye utegerezwa gukoroka mu cicaro cya kabiri ihiganwa ry'uno mwaka rirangiye Bujumbura Evariste Nziko Banyanka Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Shuti zacu amakuru atangiza uyu munsi iminota 30 nahagaye humurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye mukomeza ariko mukurikire radio yanyu Ijwi rya Amerika ibiganiro birakomeza umunsi wose murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mugucerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.